iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ndabaramukije nshuti namwe bagenzi muduteze amatwi kuri uyu munsi wa kane itariki 13 z'ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi bibiri na 15. Muri kumwe na Oriane Tangishaka ateramije ibiganiro byo muri kino gitondo. Mbahaye ikaze mwese.
Mutakura kwibarabara rya kane nomero 50 hatowe ibintu by'igisirikare bitari bike, hari nko zibiri za Kalashnikov zatowe, sharijere zuzuye amasasu zishika kuri 5.
Uwo ni Pierre Nkuriye, icegera cy'umuvugizi w'igipolisi mu Burundi, avuga ku bikorwa byo gusaka ibigwanisho biriko biraba mu gisagara cya Bujumbura. Ni mu kanya gato mu makuru yo mu biyaga binini. Mu kanya gato kandi turabashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Ndagushimiye Oriane, ndaramukije mwese muriko murakurikira bino biganiro. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakunguni yarasavye kandi aremera itangwa ry'imihoro rya Lieutenant General Babacar Gaye, intumwa idasanzwe yiwe muri Republika Centrafricaine. Ban Ki-moon yavuze ati naho uwo mukozi akomeye mu buserukizi bw'ibihugu akaba n'intwazagabo mu gisirikare yaramaze gukoresha ishyirahamwe imyaka myinshi, nshaka kurungika ubutumwa bukomeye. Ati nshaka ko abantu bavyumva neza ico kibazo kirarengeye imbibe z'igihugu kimwe canke umuntu kugatwikiwe canke akarere karimwo inta amatati. Ati gushashuza abana ku nguvu ni kiza camaze gukwira isi yose, camaze no gushika mw'ishirahamwe ONU bisaba inyishu duhereye mw'ishirahamwe ONU nyene. Hari haheze umwaka ishirahamwe mpuzamakungu ONU rirungitse abasoda mu gihugu ca Centrafricaine kugarukana amahoro mu gisata ciswe MINUSCA. Hari kandi birego vyinshi byari bimaze gusohoka ku ishurashutwa ry'abana bikozwe n'abasoda b'izongabo canke n'abakozi b'ishirahamwe nyene. Ishirahamwe Amnesty International ryasohoye itangazo ku munsi wa kabiri rivuga umwana w'imyaka 12 yashurujwe n'umusirikare w'ingabo za MINUSCA mu ndwi iheze ibangi ibitero byarimwo ingabo zituruka mu bihugu bya Cameroon no mu Rwanda. Jimmy Carter yahoze atwara Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaramejeje ku munsi wa gatatu ko afise ingwara ya kanseri. Iyo ngwara yabonetse igihe bariko baramubaga ariko ntaramenya neza ubwoko bwayo, avuga ati nzobimenyesha neza mu ndwi za. Perezida Barack Obama yaciye avugana n'uwo yabaye umuperezida wa 39 amwifuriza misuhuko ku izina ryiwe no kurya umukenyezi wiwe Michelle. Ati Amerika yose turi kumwe nawe. Jimmy Carter yari yabazwe ku itariki 3 z'ukwezi k'umunani kugira bakure kwa kantu kari ku giti guciwe. Kuva haviriye muri ayo mabanga muri 1981 Jimmy Carter yaciye yugurura ikigo aca kwiri isi yose afasha mu bintu bijanye n'amagara y'abantu, gutsimataza intwaro rusangi, guteza imbere agateka k'abakenyezi n'akabana, hamwe rero no kwakira abantu uburaro buzimbutse. Umunya Nigeria yakoreye wa murwi w'iterabwoba Al-Qaeda yaracira urubanza rwo gufungwa imyaka 22 na sentara yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Lawal Babafeni afise imyaka 35 yagizwe kuba yakoka abarwanyi kugira baze gukorera uwo murwi hamwe no kwegeranya ibikoresho bitandukanye uwo birongikirwa uwo murwi nyene. Ibyo rero yaravyemeye imbere y'umucamanza. Mu gihe yakorana n'uwo murwi wo mu Nigeria yarandika mu kinyamakuru cacu uwo murwi arandika n'ibirasi byofasha kukoka abahungu bakiri bato baturuka mu bihugu biteye imbere ngo ahurumbire umurwi Al-Qaeda. Ubushinwa bwagabanuye agaciro k'ifaranga ryabo kuri uyu munsi wa gatatu, bituma n'ibiciro ku masoko mpuzamakungu bita agaciro. Ibyo birashobora gufasha ubutunzi bw'Ubushinwa kuko bizotuma ibidandazwa by'Ubushinwa bigabwa make ku isoko mpuzamakungu nabwo bugaheza bukagurisha byinshi. Ibiganiro hagati y'imirwi irwana yo muri Libya byariko birabera i Geneve mu Swisse byararangiye ku munsi wa gatatu ata amasezerano abaye. Intumwa y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ariko yaramenyesheje yuko imirwi yose yiyemeje kumvikana kugushinga leta yohuriramwo imirwi yose bitarenze mu ndwi zitatu. Naho ibiganiro vyahagaze, intumwa y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU muri Libya Bernardino Leo yavuze ati imirwi yombi umwe wese wemeza ko ari wo wiganje ku rubuga rw'ingwano muri Libya yaremeye ko ari nkenerwa ko inzira y'ibiganiro ibandanya kandi ikagenda ibangabanganwa n'ibiganiro mu nzira ya politike. yamenyesheje ko iyo mirwi ibiri ifise ishaka ryo guheraheza ibiganiro by'amahoro mu gihe kitarenze indwi zitatu. Libya ubigayemo n'amaleta abiri yose afite abagwanyi baguma batana mu mitwe ileta yemewe n'amakungu ikorera mu burengero bw'igisagara cha Tobruk na leta ishigikiwe n'abayisilamiste ikora i Tripoli ku mugwa mukuru aho hari mu gihe yariko arishura ibazo ministre wa mbere wa iyo leta rero ikorera ministre wa mbere yemewe n'amakungu Abdullah Altini yavuze ku radio ko ashobora gutanga imihoho mu gihe abanyagihugu batoba yemera ibintu ariko arakora.
Urakoze Alphonse ku makuru udushikirije, tugume hafi uze kuduhinca make ya makuru mbere yuko dusozera ibiganiro byo muri kino gitondo. Njuti namwe bagenzi muduteze amatwi, iyi ni radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. I Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2 FM. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 ku Ijwi rya Amerika no kuri radio Inshuti ya Bose 88 n'ibice 3 FM i Kigali. Isoko ry'ibigwanisho ngo rizoguma rikorwa kandi ubwinshi cyane cyane mu makartie yabereyemo imyiyerekano iheruka. Icegera cy'umuvugizi w'igipolisi amenyesha ko abantu barasa bakongera bagatera amagrenade abajejwe umutekano badahagaritse igipolisi kitazohengeshanywa gusaka. Pierre Nkurikiye yabishikirije mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ku mugoroba w'ejo ku munsi wa gatatu nyuma y'iyugarwa rya quartier Jabe ryasubiriye kwibonekeza ku munsi w'ejo wa gatatu. Inkuru ya Tabita Mukamusoni.
Kuva mu gitondo cyo kuri wa gatatu muri quartier ya Jabe na muntu yasohoka na nuwinjira n'abamenyesha makuru nibemererwa kwinjira. Mu gipolisi bamenyesheje ko bari ko barahakorera aho nashika isazi 2 n'iminota 30 nasanze abantu bari ko barasaba kuja ku buzi bwabo ariko nibemererwe kwinjira. Abo barabasanzwe bava mu yandi makartie ariko bakorera mu Jabe agashavuka ariko se munyuma nasubiyeyo isazi 5 n'igice kwa ruko nyene gushika isa 12 zo kumugoroba abapolisi niho basohoka. Amakuru dukura mu begereye igipolisi bari basanzwe bari ko barakorera ico gikorwa cyo gusaka ibigwanisho muri quartier ya Jabe avuga ko hari abantu badenderejwe barafatwa ataco bagirijwe. Akarorero umwe mu bapolisi bari ko barasaka aho ku Jabe yatubwiye na kabasore babiri batwawe nabo mu rwego rw'iperereza bafatiwe aho bita kuri Imobu bagirizwa ko bafatanywe ikabutura ariko ngo atari igisirikare baca baratwagwa. Uwo mupolisi abandanya abwirije Ijwi rya Amerika ko abantu umwe nabo babafata kugira biboneke ko akazi kakozwe. Ayandi makuru dukura mu begereye igipolisi avuga ko umusore azwi ku izina rya Jean Paul yatwawe nabo mu rwego rw'iperereza azira ko ariko arasaba urusha rwo kuja ku kazi asanzwe akorera.
Kwijabe hafashwe imutura y'igisirikare yarimbiwe ahantu harafatwa inkota imwe harafatwa n'inembo imwe harasheshwe n'amaritiro 5 y'inzoga bita kanyanga afashwe n'urumogi amabura ashika ku 120 hari n'abantu babiri bacye bafatwa ku bijanye n'ubwo rumogi hari rero n'abandi babiri bari bafashwe kuri ibyo bijanye n'ibyo by'ibikoresho by'igisirikare ariko rero hari habagiye bararekugwa ku buryo hari hasigaye abantu batatu ariko rero twibutsa ko hari n'undi muntu yafashwe ku Ijabe ariko aragira bimwe bita amarondo yo mwijo murazi yuko ushikanganje b'umutekano bwabujije bijya bintu. Hari rero n'abandi bantu babiri bafashwe mu matohoza yo kubijanye n'uwo bayaraturiye wa ya modokari yaturirwa mu ijoro ryo kuwa gatanu rishiro wa gatandatu. Imodokari yari yo mu muryango yumbo nkisi nyenshubahiro Melchioro Ndadaye.
Mu gipolisi bo bamenyesha ko hafashwe ibigwanisho hagahagarikwa n'abantu ku mvo z'amatohoza. Byankurikiye n'icegera cy'umuvugizi w'igipolisi. Ahandi hatowe ibigwanisho ni muri quartier ya Mutakura hari mu gitondo cyo kuri wa gatatu. Byankurikiye icegera cy'umuvugizi w'igipolisi amenyesha ko ivyo bigwanisho byafatiwe ahantu vyimbiwe mu kinogo kandi hari impande y'ikinogo cy'umusarani
ku Mutakura ku ibarabara rya 4 nomero 50 hatowe ibintu by'igisirikare bitari bike hari nkozi ibiri za Kalashnikov zatowe chargeur zuzi amasasu zishika kuri 5 na 3 ata amasasu arimo amasasu 76 y'inkoho bita Kalashnikov amasasu amajana 22 y'inkoho bita Mi Kalashnikov impuzu z'igisirikare z'ubwoko butandukanye, botine imwe y'igisirikare, inkofero imwe y'igisirikare, imipanga itatu, grenade imwe, matera zitatu. Hariho n'ibikoresho byo kwa muganga byatowe nka bimwe bita amabeki abamugaye bagendera ko bibiri. Hariho n'amakashe abiri yatowe hamwe n'imiti n'amacupa arimo imiti yo kwa muganga itandukanye. Ibyo bintu byose byatowe byari byimbiye ahantu mu kinogo. Amaro hafashwe n'abantu bane ku batwawe n'igipolisi ukumboza na tohoza. Inyuma yaho nyene ku ibarabara rya gatanu, igikoresho cy'igisirikare bita gurude carimwo amasasu 159, inkoho bita Kalashnikov, hari ku ibarabara rya gatanu nimero 32 inyuma y'inzu imwe.
Icegera cy'umuvugizi w'igipolisi amenyesha ko muri ayo makaritie inzego z'umutekano zitazohengeshanya kwakorera maka abarasa bakongera bagatera amagrenade abajeje umutekano bahagaritse. Naho biruko aba muri ayo makaritie kandi begereye inzego z'umutekano bavuga ko abantu baza kurasa muri ayo makaritie bakagwana n'inzego z'umutekano atari aba muri ayo makaritie, ahubwo ngo n'abantu bazana na hanze bakarasa bagaca bagenda. Ibyo bituma abatari bake bibaza igituma harumvikana amasasu n'amagrenade mu gitondo abajeje umutekano bakazindukira gusaka ibigwanisho kandi atabo bateguje, ariko ntibaheze ngo bafate ivyo bigwanisho bicira umuriro biba vyaraye biravuga. Kuri ico Pyankurikiye asaba aba muri ayo makaritie gukorana n'inzego z'umutekano kugira bashengeze abo babisha. Bikaboneka ko rero mu Burundi hashobora kuba hari utugwi dutandukanye tw'abantu bitwaje ibigwanisho. I Bujumbura, Tabita Mukamusoni, ijwi rya Amerika.
Uyu ni umwanya tubashikiriza ikiganiro cya sport dutegurirwa na mugenzi wacu Fidel Niyongabo. Tumutega amatwi.
Mu kiganiro cerekeye inkino cyo muri iki gitondo twaganiye na Bizabishaka Jumaine, umurundi akurikiranira hafi ivyerekeye inkino cyane cyane umupira w'amaguru. Tukaba twaganiye ku vyerekeye intango ya saison y'amashampiyona mu karere k'Iburaya, amashampiyona amaze gutangura akaba ari Ubwongereza n'Ubufaransa. Witegereje inkino zabaye gushika ubu za mbere z'ayo mashampiyona, ubona byifashe gute na cyane cyane mu Bwongereza muri make?
Ndaraba imigwi yose isa niyaje zikenyeye ukaraba ukuntu biteguye. Hari imigwi yagiye itungurana yavuye muri deuxième division yaje itungurana mu iganwa, n'iyindi migwi yarisanze ko makumi nayo nyine yatunguwe. Urebye nka Arsenal yaratsinzwe, ukaraba Chelsea yaranganije, Manchester nawe yatsinze. Mugabo ni bimwe dukunda kuvuga kuri mana fashe.
Witegereje muri championa iyo mu Bufaransa nayo?
Champion mu Faransa binabwo ikanganye cyane, aba ekipe zibazizwe ni Paris Saint-Germain cyane na Marseille na Monaco. Ukaza ukaraba nk'umukocha wa Marseille yemeye kwegura kubera gutsindwa, ni ibintu nyine zanganye n'ibitangaje. Turatarindiye ko aratari kare nawe cyo kavuga yuko ibintu nyine bizoba na turarindiriye.
Mu Bwongereza uravye uko imigwi yagiye irikomeza mu kuzana abandi bakinyi, kan'imigwi yo hagati yaraguza abakinyi batari bake. Umugwi wonyine ubona ko naho ufise amafaranga utashatse kugura ni Arsenal. Wenger bavuze ko afise muri banke imiliyoni 300 z'amadolari akaba ataguza abandi bakinyi. Ubibona gute wowe uravye Arsenal?
Ndiko ndaraba umutoza Wenger. Tusanze tumenyere yuko kenshi adakunda kugura abakinyi bazimvye, akunda gukoresha vije ntonya urevye nk'iyo baba baramuhaye. Turacategereje ko avuga yuko umwanya ugihari wo kugura abakinyi n'iki. Mugabo ukaza ukaraba nk'abatwara umugwi nabo nyine bako baragira inguvu barabe ko uyu mwaka hari cyo bamwe bagatwara ikombe cya shampiyona. Navuga yuko umwanya uracyahari, turindire turabe impaka ku musozo wo kurekita ko uzohereza iki 30 zo kukwezi.
Witegereje imigwi ikomakomeye mu Bwongereza, Chelsea iracyakomeye nayo itaguza abandi bakinyi, Manchester City baraguza abakinyi bakomeye, kana Liverpool yarongereje inguvu. Witegereje ubona naho akirikare imigwi uvuga uti muri iyi niho hazovamwe uzotwara shampiyona ni naho akirikare?
Nao akiri kare uraraba mani Manchester City ihagaze neza, Chelsea nayo nyene nuko. Mugabo Chelsea hame bato kongeza minguvu abakinyi bashobora gusaza ko champion y'Ubwongereza usanga ikomeye bakinyo nyinshi. Mugabo mani City niyo iboneka ko isa niyiteguye neza gusumba iyindi migwi.
Hanyuma turiko turavuga ku vyerekeye inkino, tukaba tuzi muri Afrika ko abantu bakunda umupira w'amaguru no mu Burundi. Mu biganiro twagirana imbere yaho warambarira, turiko tuvuga nko mu gihe ca Ligue des Champions inkino zaha aba ingena abarundi baja mu bibanza barabiramwo imipira ubu kubera umutekano muke ubona abarundi bakirorerera umupira hanze bakiwirukira mu bibanza byo hanze
Bujumbura barakunda kuraba mu gamipira mu ijoro sanga igorana kubera mu kibazo cy'umutekano mugabo ruguru ingozi nabonye bara umupira n'umupira wejo nijoro nari ngozi warahuheza utevye abantu barara umupira kabisa
murakoze yari biza bishaka Jumaine umurundi akurikiranira hafi vyerekeye inkino twako turavuga kuvyerekeye saison shasha ya championnat z'Iburaya aho championnat y'ubwongereza no bufaransa ziza zaratanguye inkino za mbere zabaye mu mpera zindwi iheze turabashimiye kuri kiganiro murakoze
Saba namwe murakoze mugire nibihe
byiza Urakoze Fidel Nyongabo kuri cyo kiganiro baduteguriye Ini radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda Iyi ni programme ya radio yacu tubashikiriza imisi yose kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu ku radio inshuti ya bose 88 n'ibice bitatu FM no kwijwi rya Amerika 104 n'ibice bitatu FM ikigali Ubu naho tugiye kubashikiriza ikiganiro cereke ibijanye n'amagara y'abantu dushikirizwa na mugenzi wacu Eugene Mukankusi uno musi Eugene arabashikiriza ivyerekeye ingwara ya Ebola
gwasokaga amakuru kurukingo rwa Ebola rushobora gukora ijana ku ijana harakanyamuneza gusa mu mpande zose z'isi ku bantu bakurikiranaga amakuru yarateye ubwoba ku cyorezo cya Ebola mu burengerazuba bwa Afrika cyakora kubera uburyo ubushakashatsi bwakozwe abantu bamwe bibazaga kubyagezweho none ubu inyigo ihari yakozwe ku nguge yageze ku bintu bimwe n'iya mbere mu rukingo rwa Ebola rwageragejwe muri Guinea nta bantu batarwaye barugeragejweho rwibandaga ku kurengera ubuzima niyo mpamvu ubushakashatsi ku nyamaswa bw'ikigo cy'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe ubuzima ari ngombwa Dr. Anthony Fauci ni umuyobozi w'ishami ry'ubushakashatsi ry'icyo kigo agira ati
It showed that a vaccine that is essentially the vaccine that was used in the trial in Guinea
Byaragaragaye ko urukingo rwakoreshejwe mu igerageza muri Guinea rutabashije gusa kurinda inyamaswa mu igerageza mu minsi irindwi mbere y'uko zihura na virusi ya Ebola ahubwo rwanarinze izo nyamaswa ijana ku ijana kandi inyamaswa zahawe urukingo iminsi itatu mbere yo guhura na virusi ya Ebola nazo zarinzwe n'urwo rukingo mu buryo bucagase Dr. Fauci avuga ko ubushakashatsi bwerekanye ko urukingo rushobora gukora no mu minsi yegereza icyorezo igihe abantu baba barukeneye kurushaho.
The other thing that was important is that it was able to protect against the multiple
Avuga kandi ko ikindi kintu gikomeye cyagaragaye ari uko urukingo rwabashije kurinda virusi ya Ebola mu buryo bwose yigaragazagamo ubwo yarimo kuzenguruka. Virusi ya Ebola yari ikaze mu buryo bune butandukanye. Urukingo rwarenze umubiri ubwoko bwa Ebola yabonetse muri Zaire ariyo Kongo y'ubu iyo virusi ikaba yarahitanye abantu barenga ibihumbi 11 mu burengerazuba bwa Afrika hashobora kuzarushaho kwandura abantu benshi mbere yuko icyo cyorezo gihagarara ariko abantu bake bafite iyo ndwara izindi nkingo zabashije kwihagarika cyakora Dr. Fauci avuga ko bisa naho ubushakashatsi butazahagarara abivuga muri amagambo
All of us in the public health sector believe that there will be other Ebola outbreaks and that's the reason why we need to be prepared
Twese mu rwego rw'ubuvuzi bw'abaturage twumva hazaba ibindi byorezo bya Ebola kandi niyo mpamvu dukeneye kwitegura igihe tuzaba dufite urukingo rukora neza rwakoherezwa rwose igihe virusi yaba icyaduka mu burengerazuba bwa Afrika tuzarinda abantu umubabaro mwinshi tubarinde indwara tubarinde urupfu Ebola yadutse inshuro 24 ku mugabane wa Afrika ariko ntayangije byinshi nk'iyiherutse kandi kubw'amahirwe urukingo rukoze neza hashobora kutazigera hongera kuba icyorezo nk'icyo ku itariki ya 8 yo ku kwezi kwa 8 nibwo ishami ryawo ni ryita ku buzima OMS ryatangazaga ko ari ikibazo cy'ubuzima kihutirwa mu rwego mpuzamahanga Icyo cyorezo nicyo cyabaye kibi cyane mu mateka cyahitanye abantu ibihumbi 11 mu burengerazuba bwa Afrika. Abarokotse Ebola bagize uruhare rukomeye mu kurwanya iyo virusi kandi bibanzweho cyane n'inama yabaye muri iki cyumweru gishize muri Sierra Leone. Abantu babarirwa mu 13,000 babashije gutsinda Ebola muri Guinea, Liberia na Sierra Leone nk'uko imibare itangazwa n'ishami rya ONU ryita ku buzima w'OMS ibigaragaza. Yusuf Kaba n'umwe muri abo yanduye iyo virusi mu kwezi kwa 10 kumwaka ushize ubwo yari imaze gufata intera ndende. Yararusimbutse ariko yakuwe umutima n'ibyo yiboneye mu bigo byita ku barwayi biyo ndwara, agira ati:
I was seeing a horrible, boring things.
Nabonaga ibintu biteye ubwoba, nabonye imirambo, nabonye abababara barembye, nabonye abantu bapfa. Kugira ngo afashe abantu barwaye Ebola nkawe kwihanganira no kwakira ibyo banyuzemo, yatangije ishyirahamwe ry'abarokotse Ebola muri Sierra Leone. Kaba agerageza guhugura abandi ku byerekeye iyo virusi. Ubwo buryo bwo kwitanga aho abaturage batuye bikekwa ko bwagize uruhare rukomeye mu guhagarika ikwirakwira rya virusi ya Ebola, nk'uko bivugwa na Dr. Anders Nordstrom uyoboye ishami ry'umuryango w'abibumbye gita ku buzima mu mujyi wa Freetown, agira ati:
There has been major challenges here actually with the trust of people in communities believing that there are certain things you need to do, that
hakunze kuba ibibazo bikomeye mu baturage iwabo ku byerekeye kwemera ko hari ibintu umuntu agomba gukora kugira ngo yirinde Ebola kandi ko ashobora gukira. Ubwo rero iyo babonye umuntu warusimbutse birafasha cyane. Dr. Nordstrom avuga ko bitewe n'uko abarokotse Ebola barimo guhura n'ibibazo byinshi byari ngombwa kugira inama mpuzamahanga kugira ngo bagire ibyo babigiraho. Abarusimbutse bavuze bimwe mu bibazo bahura nabyo birimo guhahamuka, ibibazo byo kubabara mu ngingo n'ibibazo by'amaso. Kaba yizeye ko bazabona ubufasha mu rwego rw'imari kubera ko abenshi batakaje ibyo bari batunze biturutse ku burwayi kandi bakaba bahura n'ihezwa. Icyorezo cya Ebola gishobora kuba kigiye kubonerwa umuti uko abarwaye iyo ndwara bagenda bagabanuka ugereranije no mu mwaka ushize, n'abashakashatsi nabo bakaba barushaho gushakisha inkingo. Cyakora Kaba yizeye ko amahanga atazibagirwa ibyabaye mu gihugu cye.
The issue of Ebola is a global issue.
Ikibazo cya Ebola ni ikibazo kireba isi yose, si ikibazo cya Sierra Leone gusa.
Koze eje ni mukankusi. Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ivyiyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye. Ubu tujye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tugiye kubishikirizwa na Aloise Bigirimana.
Ukwezi kwa gatanu k'uyu mwaka kugaragaza imyaka 50 irangiye kuvaho hasinyiwe itegeko riha uburenganzira bwo gutora abanyamerika b'urukoba rwirabura. Ivyo nivyo byagaragaje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zinjiye muri demokrasi. Imyaka y'igihumbi kimwe n'amajana icenda na 50 n'imyaka y'igihumbi kimwe n'amajana icenda na 60 yaranzwemwo imyigaragambyo y'urutavanako, aho abirabure b'abanyamerika n'ayandi moko yakumiriwe yahagurutse basaba ko agateka kabo kubahirizwa. Ivyo vyatumye nabo baronka ivy'amategeko mpuzamakungu abemerera nk'uko byari bimeze ku bandi banyamerika bo mu bundi bwoko. Iryo tegeko ryasinywe igenekerezo rya 6 ukwezi kwa 8 umwaka w'1965 na perezida w'ico gihe Lyndon Johnson, ryahaye uburenganzira birabure n'ubundi bwoko bw'inkehwa gutora. Ubwo burenganzira baburonse inyuma y'imyaka ishika ijana bavuye mu bugeregwa. Ubwo burenganzira bwo gutora bari barabwimwe bivanye n'imvo za politike. Iryo tegeko ryaje rihagarika ingingo zafatwa n'abarongozi b'ibisagara n'abama leta, ingingo zaza zishira hejuru aho mu bwoko bw'abazungu zikabuza inkehwa gutora. Izo ngingo zafatwa harimwo gusaba abatora kubanza gutanga amatagisi no kwerekana ko bazi gusoma no kwandika imbere yo kwemererwa gutora. Iryo tegeko ryategeka ko aho hose haboneka ko igitigiri c'abirabure baje gutora ari bake leta yategezwe kugira amatohozwa y'ikibituma ligaha kandi umushikiriza manza mukuru wa leta z'umwe za Amerika uburenganzira bwo gutohoza kubundi buryo bukoreshwa mu kuburizamwa abirabure kwitaba amatora uko bukeye uko bwije igitigiri cy'abiyandikisha mu matora cyabandanya ciyongera cyane cyane mu mareta yo mu manuko aho gukumira abirabure kwari gukomeye kuva ico gihe inama nshingamateka ya leta z'umwe za Amerika nayo yarahinduye amategeko cyane cyane mu gusaba ko amatora yotunganywa mu ndimi zibiri kugira amahanga abashe gukurikirana ibiri ko biraba n'inkewa zibashe gutora byoroshye mu myaka yakurikiye abarongozi b'abanyepolitike kuva mu bisagara ukajya mu burongozi bw'amaleta mu nama nshingamateka no gushika mu biro vya president barushirije guhindura ibitari bike kuri ico kibazo hagati y'imyaka 1990 iryo hindugwa no kongereza ibitigiri by'abatora byaratandukiriye imigambwe ibiri ikomeye mu bya politike muri leta z'umwe za Amerika mu gihe leta z'umwe za Amerika gihimbaza imyaka 50 irangiye hasinywe itegeko riha uburenganzira abirabure n'inkewa bwo gutora n'intambwe leta z'umwe za Amerika yateye nk'igihugu Leta z'umwe za Amerika irashimira aho bose bagize uruhara kugira ivyo byose bishikweko ivyo bikaba byatumye abanyamerika bagera ku rugero rw'ubuzima bafise ubu
Iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta z'unze umwe za Amerika Tubibutse nshuti namwe mwese ko muri ko mubandanye kumviriza radio Ijwi rya Amerika Isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Njuti mwese mwaduteze amatwi mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo muri kino gitondo ariko mbere yaho reka Alphonse Ndayikengurukiye agaruke twibutse ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Alphonse
Umuyanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yarasabye kandi aremera itanga ry'imihoro rya Lieutenant General Babacar Gaye intumwe idasanzwe yiwe muri Repubulika Centrafricaine Ban Ki-moon yavuze ati naho uwo mukozi akomeye mu buserukizi bw'ibihugu akaba ari intwazanga mu gisirikare yaramaze gukorera ishyirahamwe imyaka myinshi nshaka gutanga ubutumwa ubwo rero ni ubutumwa yarungitse no ubwo butumwa yarungitse no yavuze yuko ikintu ni uko ikintu yise ikiza camaze kwisi yose camaze no gushika mwishira hamwe mpuzamakungu ONU Amnesty International ishira hamwe Amnesty International cyaheruka gusohora icegeranyo c'umwana yakubaguwe agafatwa ku nguvu ibangi n'abasirikare n'ahantu abasirikare b'abanyakameruno n'abanyarwanda bari ko barakorera Jimmy Carter yahoza twara leta z'umwe za Amerika yamesheje ku munsi wa gatatu ko afise ingwara ya cancer Perezida Barack Obama yaciye avugana n'uwabaye perezida wa Leta z'Ubumwe za Amerika agira 39 amwifuriza imisuko ku izina ryiwe no ku izina ry'umukenyezi we Michelle ati Amerika yose turi kumwe nawe Umunyanigeria yakoreye muri wa mugwi iterabwoba Al-Qaeda yaraciye urubanza rwo gupfungwa imyaka 22 na sentare yo muri Leta z'Ubumwe za Amerika
namwe bagenzi muteza amatwi radio Ijwi rya Amerika ibiganiro twabateguriye muri kino gitondo bigarukiye ngaha turashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma n'abadufashije kwegeranya ibiganiro byo muri kino gitondo kuri mikro mwari kumwe na Oriane Tangishaka amakuru avugwa hirya no hino ku isi mwashikirijwe na Alphonse Ndayikengurukiye mwakoze kudutega amatwi muri kino gitondo ku mugoroba naho nyene turabashikiriza amakuru n'ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika ndabifurije umunsi mwiza Imana ibane namwe murakoze
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
kira
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 kira ni kiganiro cy'ugwaruka kubyerekeye amagara y'abantu
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Ikaze gwaruka namwebye mwese bakunzi b'ibiganiro by'ijwi rya Amerika. Ukugigimiza ni ingwara ishobora kuvugwa igakira. Ivyo bishoboka mu gihe hamenyekanye imvo yatumye umuntu agigimiza kuko bimenyeshwa n'abahinga mu bijanye n'inyifato hamwe n'imibano. Umwana avuwe imbere yuko akwiza imyaka 8 canke inyuma y'imyaka mika atanguye kugigimiza arakira. Mukamenya kandi ko kugigimiza gutangura kuva umwana afise imyaka iri hagati y'itatu n'imyaka 7 nkuko abahinga mu by'inyifato n'imibano babandanya babimenyesha. Abantu bakuze babwirizwa kugira inguvu bwabo kugira ukugigimiza guhere. Ivyo bisaba kwemanga ko bagendana ubwo bumuga kandi bakama bagira imyimenyerezo myinshi yo kuvuga bashidutse amanga biherereye canke bari mu bandi bantu nkuko bihanurwa n'abahinga mu bijanye n'imibereho. Tumenyeshe ko ingwara yo kugigimiza ititabwaho n'amareta muri Afrika. Ivyo bigaragazwa nuko atamakuru abanyagihugu bafise kubijanye no kugigimiza nkuko biri mu cegeranyo c'inama mpuzamakungu igira kabiri kubijanye n'ingwara yo kugigimiza muri Afrika. Mukamenya ko iyo nama yari yatumiwemwo abaserukira amashirahamwe yo mu bihugu 9 byo muri Afrika harimwo n'u Burundi nkuko ico cegeranyo c'iyo nama yabereye muri Burkina Faso muri gitugutu umwaka w'2008 kibandanya kivyerekana. Ivyo biruko mu gihe amashirahamwe mpuzamakungu nka MS, ONU na UNESCO ya makora buri mwaka kugira ubwo bumuga bwo kugigimiza buhere. Tumenyeshe kandi ko abana b'abahungu bafatwa n'ingwara yo kugigimiza kugitigiri kinini kiruta abana b'abakobwa nkuko abashakashatsi mu by'inyifato babimenyesha. Mu kiganiro cuno munsi nkuko muvyumva tugira turabire hamwe ibijanye n'ingwara yo kugigimiza. Kuri mikro muri kumwe na jewe Raisa Liliane inamahoro nongeye kubaha ikaze mu kiganiro cacu arico gwanyu kira. Mu kiganiro nyezina tega amatwi ivyiyumviro bishikirizwa n'ugwaruka rutandukanye rwo mu gisagara ca Bujumbura. Kuri mikro y'ijwi rya Amerika rutubwira ingene twofata abantu bagigimiza. Gwaganiriye na mugenzanje Alain Yves Irankunda.
Abavyeyi babo bana nyene nabo nyene bo biyegereza bakabereka ko nubwo batavuga neza imvugo y'abandi bana ko bashobora kuvuga nk'abandi bana babiyegereje bakabona yuko nabo nyene naho batavuga nkatwe mugadushobora kuyaga
kabafasha mu bibagora ko batazi kuvuga kandi tubafasha bakamenya kuvuga bariko baravuga ku ishuri mu kazi tukareka ko bakomera
ko kwirinda kubashavuza kuko ishavu ni ikintu gituma bagigimiza. Ikindi nacyo bashoboye kugira ama exercice yo kuririmba birabafasha kuko bigabanya kugigimiza kaba umwanya ukumviriza bagaheza kuvuga.
Tukakwirinda kubashavuza tukirinda kubakumira nyene tukayaga nkuko avuze mugatangura gutwenga bishavuri kiguma riza akagoma babaye ariko ugiye hamuka muyagisha ukamufata ko ari bisanzwe ndabirahera bukebuke bigabanuka.
Kamunyegereza tukaba bagenzi ba cyane abandi kubera ibyamushikiye abishaka
bafata neza tukabiyegereza aho tuherereye ko ari abantu n'abafise ingorane kubera ari kirema c'Imana.
Thank you. ukutamera neza kubihimba vyo mu magaga hamwe n'ingorane zo mu matwi biri mu ntandaro zo kugigimiza ibigumba gumba uburuhe hamwe n'ubwoba bwo kugigimiza bituma umuntu agigimiza cyane nkuko abitaho ivy'amagara y'abantu babimenyesha ikibano kibica umuntu gishobora kumukwegera ukugigimiza na cane cane ku bana bato aha twovuga nko kutitaho ingorane z'umwana ukwahukana kw'abavyeyi canke kutabaho neza k'umwana ku ishure canke muhira nkuko bashakashatsi mu vy'amagara y'abantu babimenyesha abantu bafise ingwara yo kugigimiza bamaniso nizo kuvuga mu bantu inkurikizi n'ukudakiri yo ngwara kuko banyegeza ubwo bumuga mu kudasubira kuvuga reka duhe ijambo mugenzanje Alain Ivirankunda aduhe inkuru yadutohoreje mu gisagara ca Bujumbura kubijanye n'ingorane yo kugigimiza
ingorane y'ubumuga bwo kugigimiza mu kuvuga irashobora kugabanuka mu gihe ubugendana yitaweho bikwiye nkuko twabitohoje tuganiriye na rumwe mu gwaruka rufise ingorane yo kugigimiza ruba mu gisagara ca Bujumbura bivana n'inyifato y'ukwitaho ubufise iranze abavyeyi Ariane Kampingwe avyemeza afatiye kubavukanye biwe batatu iyo ngorane bayikize burundu ikindi uguha umwanya wo kumviriza umuntu afise ingorane y'ukugigimiza mu gihe ariko arayaga kumubera akaryo ko kuvuga neza Jeanne Pomusene Nduwarugira umwe mu bagigimiza avuga ati
ni nyinshi ku bantu bishika nkatwe bitugora kuvuga majambo yari yose byoroshye ubunye byarantumye no kuvuga ndumva mengo ndavisa amahoro bigatuma mengo yanagabanuka bwe kugiranije nuko byahora kare
akatari gake umuntu afise ingorane y'ikugigimiza ni yamatekaniwe mu kiyago agirana n'urunganwe imvo nuko aguma yibaza ko arambira abo bari kumwe kubga Seleus bakuzurusaku yiga muri kaminuza y'u Burundi ukubana n'ingorane y'ikugigimiza gusaba ko uyifise ahitamwo inyifato imworoheye Ariane Kampingwe aratuyagira iyimuranga
jewe ndagerageza kutagira ico nanka gukora kobera kugigimiza ndagira uko nshoboye kose kugira ngo mbeho ubuzima bwanje uko ndamushaka ntiyumvire ko hari ibintu ntoshobora gukora kubera ingigimiza
ugutsinda ubwoba mu kuvuga kurafasha ubufisi ingorane y'ukugigimiza gusohora ijwi mu mwanya muto akarorero ni Seleus bakuzurusaku atabakirandira ku ndome zimwe zimwe nka a uko ibintu biri yirinda kuvuga amajambo menshi vyongeye ukwisanzura ku muntu agigimiza mu gihe ari mu kiyago nikirumara kutibuka ko agendana iyo ngorane twumvirize Pacifique Mahoro amazi imyaka irenga 20 agigimiza
jewe numvise yuko vyoba bishobora guhera tuyaga usanga menga mvuga neza rwose abasaba abantu bose tugigimiza tuze tugira umwete tuje hamwe dutunganye ibintu duhana hano mwanya dutinyurane twese kuyaga n'abandi
ibintu biruko mu gihe ingorane y'ikugigimiza itera uburuhe bwo mu mutwe ku muntu ayigendana akenshi Ariane Kampingwe imitsi iramujya na cane cane iyo avuze umwanya muremure ariko rero ukwirinda ishavu rirerire kurakinga ko ingorane y'ikugigimiza yibonekeza inyifato mwene iyo irafasha Seleus bakuzurusaku kuvuga neza
akenshi njavuye nshobora kumara nk'umuntu notayija ambo ntari bwari risohore
uhora wumva yuko iko baje mu bwenge yubonye uyu munota asije muri taraso
jewe ngomana intuntu nkaca nibadza amana uko jewe utampaye kuvuga neza nk'abandi
ukudatinya gushira habona ibijanye n'ingorane yo kugigimiza ni kirumara mu kwisanzura k'umuntu ayifise kuvaho Pacifique Mahoro yigiye inama yo kubwira uwumuganirije ko agigimiza kwamutumye ayagana bagenzi be afise ituze mu mutima tumenyeshe ko ingorane y'ikugigimiza ishobora kwaduka umuntu amaze gushika mu bigero bivuye ku ngorane ishikiye ubuzima bwiwe ikamunanira kuyihanganira ico twomenya kandi nuko ukugigimiza hagera igihe kukazimangana akarorero ni Jean Bosco ari mu mwaka wa nyuma wa kaminuza y'u Burundi avyemeza afatiye kuri kahise kiwe
anje nkiri muto naragigimiza cyane siniyegereze n'abantu kuburyo hagenda ntabwo tatuvuye ku ishuri wasanga nigenda
kugenda na numba ariko yaragenda atinya kubohava kaje bantwenga ndiko ndavuga kubyo no mwishuri byangora kuvuga ati naho bontwenga tukaga ati nabantu ati byo tye ibintu bihera gacambana yakoyaga abantu tuyaga keshi nkunda guharira byaratumye kugimiza kiwanje kugabanuka kubyo nshobora kuvuga umwanya utari muto ntagigimije bigatuma nabari bazi kongigimiza abatabitahura
Tumenyeshe ko abagendana ingorane y'ukugigimiza biyunze mwishira hamwe bitiriye iryo kugwanya ukugigimiza mu Burundi uno musi iryo shira hamwe rigizwe n'abanywanyi ahanini bagizwe n'ugwaruka gwababa ijana zongeye ugwaruka rufisi iyo ngorane y'ukugigimiza gwakigwa ataco rusabwe amahuriro aruhuza akenshi yibanda kukumenyerezana hagati yago kuvuga neza atakugigimiza twumvirize Salvatore Masabarakiza icegera curirongoye
tumaze kuje hamwe tukabona ukuntu abagigimiza bikumira kwana n'ingorane twagiye tugira tukiri bato muko bihera twabanza kwitahura ama tukabona yuko twese twoje hamwe umuntu agigimiza agatora umuti wazo
ishigwaho mu buryo bwiharije ry'umugwi w'amaho w'abahinga banonosoye gufasha abagendana ubumuga bwo kugigimiza nakamo gategwa ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya ikiza Ruonya nganda sida
Ugusoma ibitabo no gukora imyimenyerezo yo kuvuga mu mwanya w'iminota 30 ku munsi birafasha gukira ukugigimiza Kubana bakiri bato abavyeyi bafise uruhara rukomeye kugira bakire ukugigimiza akarorero n'ukumufasha kuvuga hakoreshejwe amajambo yumvikana kandi yubatswe na mungane magufi vyongeye bakamwihanganira mu kumuha umwanya ukwiye mu gihe ariko aravuga amashiramwe y'abagigimiza akwiye gushigikirwa mu bijanye no kwigisha abagigimiza ko ari ingwara ikira ishiri hamwe ry'abagigimiza bo mu gihugu ca Cameroun Avopabec rifise intumbero yo gufasha abafisi iyo ngwara bagera ku 600,000 biciye mu nyigisho nk'uko amakuru yo muri ico gihugu abimenyesha kugira dutahure neza ibijanye n'ingwara yo kugigimiza umviriza ikiyago twagiranye n'umuhinga nonoso ibijanye n'inyifato hamwe n'imibereho y'abantu Mediatrice Nibaruta aganina na mugenzanje Alain Yves Irankunda
Mediatrice Nibaruta ndabaramukije
nanje
ubumuga twita kugigimiza umuntu arabuvukana canke giyadukiza uko agenda rakura
hari ubwo ashora kuvukana kubera havuka se na nyina canke mu muryango waba ufise ariko hari nubundi ashora kugira bivuye ku ngorane yagahura nazo nk'ibintu imutera ubwoba canke ibintu byabaye mu muryango ningorane atiye ubwonko bw'umuntu bukora
ziba biva ku kingo kugigimiza kubangamira urwaruka
hariho n'abakuze usanga bagigimiza iyo batafashijwe ubumuga bugaragara akiri mutonyi iyo atararenza nk'imyaka 3 aonya umubyeyi ashobora kurema akarindira ko vyiheza
ubwo bumuga none bukira gute
hari ibyo bavuga le méthode indirecte cyangwa thérapie indirecte no kuvuga ingene ufasha abavyeyi kugira ngo bashobore gufasha umwana wabo hariho na therapie directe no kuvuga ibyo ufasha umwana we nyene ubwiwe kugira ngo ashobore gukira bwo umuga
inyifato itabereye ndakwibonekeza hagati y'abavyeyi nishobora gutuma nk'umwana atavukanye ingorane kugigimiza ishobora kwaduka
abavyeyi bagomba kuraba ati mbega ubuzima turiko turabaho umeze neza umuryango utunganijwe gute mu gihe atari ingorane y'akaronda mu gihe umwana babonye yadutse agigimiza bagomba kuraba yuko mu rugo atagihaze cyane cyane mu migenderanire yabo bavyeyi cyangwa mu migenderanire y'abana cyangwa ko atakintu cyamuhahamuye tuzi neza ko iyo ngorane yo kugigimiza ifise inkurikizi mbi nyinshi cyane mu buzima bw'umuntu ikiringo umuntu yigamwe ibintu kirenganye atabagishoboye kuvyiga harimo no kuvuga ni kibazo umuvyeyi agomba gufata mu meno w'onyene ubwiwe imbere y'abandi bose
nta miti rero ikenewe ko abagigimiza afata imiti kugira ngo ashe kira
na miti no buhinga kanaka bakoresha kwera umuntu agomba kuraba ati uyu muntu yamyagigimiza canke yafashwe n'ingorane yo kugigimiza singwara ngendanwa n'ingorane shora guhera mu gihe afashijwe neza
ndabakenguruke
Ndabakenguruke Ndagushimiye Alain Yves Irankunda kuri ico kiyago mwagiranye n'uyo muhinga yanonose ibijanye n'inyifato. Tumira mate mukumviriza kano karirimbo katubwira ko incuta ari amagara. Ikiganiro ari kiraci rw'ijya Amerika uno munsi tukaba turiko tuganira ku vyerekeye ingwara yo kugigimiza gwaruka turashishikara nkuko musanzwe mubimenyereye uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronswa insiguro muhawe n'umutumire wacu muganga Anita Munyana uwo nawe ariteguye kubishura tugeze mu gace mbaza ndakwishura
Kugigimiza bitangura gute ko benshi usanga babivukana
Kugigimiza harababivukana n'abandi baza kubigira mu myaka ya 2 imbere Kugigimiza haje umuntu akariga kuvuga gashikana imyaka 2-3 ataramenya kuvuga neza hamikini cha kabiri imibereho yo muhira hamwe muhira wa musanga hari induru hatariho umubano mwiza hagati y'abavyeyi ibyo byose bishobora gutuma umwana ashobora kugigimiza kindi kintu bamaze kubona niyo umwana avuye hahantu yakuriye ugasanga agiye kure yabo yaramenyereye bigaheza bikamugira ingaruka na cyane cyane hajye ariko arakura ariko ariga kuvuga kumenyera abantu kuko bajye abantu babana nibo bamufasha kwiga kuvuga no kuvuga neza
mbaza ndakwishura
Ni kuki hari abantu bashavuye bace batangura kugigimiza
ni shavu hajya kugigimiza ni wa muntu aguma cyane cyane umva ari karasubira mu jambo hama rya jambo ntirisohoke neza adashobora kuvuga ijambo ryose ngo riheze adahagaritse canke umenge ijambo riramunize ntashobora kubisohora neza rero iyo umuntu afise shavu ni kuvuga ko wenyene iyo shavu ryabaye ryinshi rimutuma adashobora kuvuga ngo aserure ijambo ryose ariheze kuko ku mutima we bwa mbere ababaye kandi rya shavu rimutuma adashobora kugira kuba yambo ngwajuba kineza hamango riheraheze neza
mbaza ndakwishura
abantu bagigimiza kuberi kusanga afite ishavu ryinshi
ntitwovuga ngo ni muri rusangi ngo abantu bose bagigimiza bagumana ishavu ari umuntu agigimiza agakura aho abaye abavyeyi biwe baramutahura baramumviza eka baramufashije kugira ashobore buhoro buhoro kugira iyo ngwara yiwe n'abandi usanga ntibabumva muhira barabakarira ngo nivyo bigira ugasanga wa mwana afashe indi nyifato uko kugimiza kwiwe rero ugatuma yamana ishavu kuko atumvigwa mu muryango wiwe
Gwaruka ntimurambigwe uyu ni wa mwanya duhi ijambo mutumire wacu muganga Anita Munyana kugira ngo abahe insiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze ku gace kagira kabiri kivyo bibazo
mbaza ndakwishura
iyo umwana ariko arakura karira urumva ariko aragegemeza niho ubumuga bwo kugimiza buviraho
kuko aba babaye harusanga arira nyishavu nyinshi ugasanga ariko aragegemeza ariko atari umwana yakigimiza
mbaza ndakwishura
bavuga ko ukugigimiza kujyana no gukoresha ukuboko kukubamfu cyane nivyo
oya sivyo na gatoya kuko hari abantu benshi bandikisha ukuboko kukubamfu kandi batagimiza ni ibintu biba umuntu abavukanye umwana abavukanye ni ibintu bishika umuntu areka arakura
mbaza ndakwishura
intambara iyo ibaye nyinshi ntibishobora gutuma ukugigimiza kuba kwinshi mu bantu
ego muramva ko intambara ishobora kugira ikintu gisinzikaza umubiri w'umuntu kuko byabera hafi yaravyumva yaragira ubwoba burengeje bigatuma umwana ashobora kugira ubabare mu mutima wiwe hama agatangura kagimiza mbere ugasanga baravuye aho hantu baba kuri intambara bakimuka bikaheza bakamugirira ingaruka mu mutwe wiwe
Ganiro nikira n'ubunyene muganga Munyana arabandanya kwishura ibibazo gwaruka rumutura tugeze mu gace ka gatatu ari nako kanyuma k'ivyo bibazo
mbaza ndakwishura
abana bafise ingwara yo kugigimiza abeshi ntibakunda guheza amashuri bisigurire
imvune nyinshi kubera aragenda kwishure abandi bana bakamutwenga hama hagera kuvuga mu ishure ngo ashobore asaba ijambo niwamana guma yinyekeje warazi ubwo bumuga afise muri we bumutamutuma ashaka kwiyegereza abandi ngo avuge abandi bana batamukojeje bigamutuma aguma asubira inyuma asubira inyuma aho rero naho umuvyeyi afatanije n'umurezi bakuye guhagurukira ico kibazo bakayaga kugira bashire hamwe kumufasha ahubwo kuja imbere kuruta gusubira inyuma
mbaza ndakwishura
bavuga ngo abana bagigimiza usanga bagumutse aho bari hose
yasibye na gatoya kugumuka kwawo nishavu kuko babona batumvigwa aho bari ugasanga rero ahari hose niyagomba kuvuga ijambo bari mucira hagati batamuha ngo aserure icyumvire cy'ingwa giheze rero ugasanga byashavugiwe agerekanye mu kugumuka kwerekana ko batari kumwe na gatoya
mbaza ndakwishura
hajya umuntu ariko avuga gigimiza ukamwereka kumwumviriza aranezera
nta muntu wese akunda kuba mucira mu ijambo rero iyo abonye yuko umuhi ijambo ukavuga kose umwitwararika umwumviriza kandi ukamusubiza biramunezera cyane mbere bikamutuma aronka iguvu yo gushaka kubona yuko ubwo bumuga bwiwe butamuremera umufasha go kwiyubaka agaheza agatera imbere nawe nyine
Urakoze muganga Anita Munyana kuri izo nyishu uhayugwaruka n'ubunyene tumira mate mu gusubira kumviriza kano karirimbo katwibutsa ko incutara magara abanywanyi bacu hari umunywanyi yaturungikiye ubutumwa atumenyesha ko afise ingorane y'ukudasinzira akaba atazi ico bivako akavuga ati ndashobora kumva ndushe cyane muga gutora itiro bikanka ati none byoba biva kuki muganga Anita Munyana muduhera umuco uyu munywanyi
hariho nk'abantu kwera bafise ibibazo kazi muhira canke akaba afise ingwara imuremereye bishobora kumutuma adasinzira neza inkurikizi rero ntizibuze aremerewe mu mutwe bikamwankira no kukazi ashobwira ingaruka umuti ugambere koraba umuganga waheza akakubwira ukuntu utegeza kuvyifatamo iyo umuntu aziko afise ico kibazo no kumenya igituma udasinzira neza mu ijoro hama utoye igituma ugaheza ukamenya ati yamekare yaba nkunda kunika mu ijoro ndayihebe kuko irashobora gutuma adasinzira mu ijoro kugira itiro rize n'ingomana n'ingoga
Nkuko musanzwe mubizi ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki aho gwaruka rutanga isiguro ku myibutsa ya basokuru wuno munsi uvuga uti intango y'ubuhanza na masoso bikubwiye iki
aba bashaka kuvuga ko umuntu yashaje hari umuntu asaze nyine agacatangura kutagenda yunama hamwe akagira n'imvi nyinshi nyine n'ubuhanza bunini
bikubwiye iki
Inango y'ubuhanza n'amasoso hagiye umuntu ashaje kugira umubone ko ashaje umubonera kumva cyanke ku buhanza bafise
bikubwiye iki
Nukuvuga ikintu cyose gifise itangurira iyo utangaye kubona kuvise ubuhanza n'amasoso azoba umva buke buke uzoteba ushike aho washaka gushika
arabitoye ikiganiro kiracu uyu munsi kigarukiye twibutse ko twashimikiye kubijanye n'ingwara yo kugigimiza ndashimiye mwebwe mwese mwariko murumviriza ikiganiro kira nshimiye Ala Eve irankunda yamfashije mu gutororokanya amajwi nasize inyuma Diane Ndonse yarakirongo yakongera kagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika mufise ico mushikiriza canke mubaza kubyerekeye ikiganiro kira twakure kuri 68 31 91 51 canke kuri 76 20 37 90 90 kuri micro mwari kumwe na jewe Raisa Liliane inamahoro ndabaseze ndabifuriza kugira amagara meza naho ubutaha
cyari ikiganiro kira mwateguriwe n'Ijwi rya Amerika.
Unashindwa kuvumilia. Oh, we wangu my dear. Hivi ni nani anataka kutwalibia? Hataki tena WhatsApp wala Facebook. Hakuna tena hello wala baby hello. Kila kitu kisha kuwa shagara bagara. Hivi nani huyo anosababisha mpaka mimi nishindwe kula gari na ndagara? Hakuna tena hello wala baby hello. Kila kitu kisha kuwa shagara bagara. Hivi nani huyo anosababisha mpaka mimi nishindwe kula gari na ndagara?
Naje tuzohemukira.
Ndoroshima. Burya amategeko aremera nk'amabuye. Twebwe abapolisi turagerageza n'ukuri. Kandi n'uyu mwene wacu umusirikare. Ukuri gushika baracagendera ubuntu.
Uramuko.
Aho burya mukuru wacu ari muri politiki. Naho nyene warukwiye kumuguza kudutuma ibintu bidashoboka. Kuko naho tuvukana ntidushobora kubimwemerera. Ntumbu waragarutse.
Murambo bari mu mugambi barankineye cyane. Ma,
tuzokuba hafi nogira ikibazo
ndira ndagutekere impanuro nawe wowe bikiye
reka nigi
urabona ko mwari mwaje mu Rwanda rakumuvye wanya itanwe n'abagizi bana
mve yasha
ndabasatse n'umukurikiza maraso murabona mugiye cy'amatora ko mufise uruhara runini sinze numve muri mwebwe hari wagirizwa maraso ya mwene wabo
ya kumena umutwe
murabinyemere
Nye neza na uwe vila kuraba yewe mutagondwa
Mutagondwa
Akona kama mutewe na studio ijambo Igisata cha kumenyesha makuru chishira hamwe Search for common